Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Videha.
Kuri kwa gatatu n'igenekerezo rya kabiri Nyakanga nshuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba cyakawe ndabahaye mwiri bucanke maramutse bivanye naho muherereye iri rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri zingiyo nkuru zikurikira. Ubushikiranganji bujejwe umutekano kuruno wa kabiri bwarerekanye abasirikare babiri bagizwa ko batumwe n'umunyeshamakuru Bob Rugurika kwegeranya abasirikare bagera kuri 30 mu ntumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Umunyeshamakuru Bob Rugurika avuga ko ibyo bintu ari iremintanya ahubwo ko leta yandayishimiye yataye umutwe kuko idafise inyishu ku bibazo umurengera bihanze Abarundi. Ishirahamwe rukwiyemo Abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi risaba leta guhagarika gusambura utunzi bw'igihugu buke gisigaranye no kureka gukoresha inzego z'umutekano mu gutoteza abanyagihugu bamwe bamwe bagirizwa ngo nibo bafise uruhara mu iturigwa ry'amasoko atamatohoza yigeze akogwa. Ibyo biri mu itangazo ry'ishirahamwe ryasohoye aho libona ko inzira yo gutorera umuti icyo kibazo ari uko Abarundi boja hamwe karaba neza iyo ibyo bintu bituruka maze agatorwa umuti. Imyidogo yose mu babyeyi bo muri komine Nyanza biturutse ku bikoresho by'ishure byaduze igiciro kumurengera mu gihe ataminsi isigaye ngo umwaka w'ishure utangure. Ibyo bigasongerwa nuko bugarijwe n'ubukene butagira izina yanayandi ni mu kanya asanzwe ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Natsiye kwa ramutsa. Ubushikiranganji bujejwe umutekano bwarikanye kuri uyu wa kabiri abasirikare babiri bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu babitumwe n'umunyeshamakuru Bob Rugurika. Abo basirikare babiri ngo bari basabwe kwegeranya abandi basirikare bashika 30 kugira bahungabanye umutekano mu gihugu. Abasirikare bivugira ko uwo mugambi wahavuye uhibwa kurikira adjudant chef Ndikumasabo avuga ko cyarondewe n'umunyeshamakuru Bob Rugurika.
Bob Rugurika yarandondeye arambaza ati we wamenye kumubwanika na kumenye arambwiye ati nitwa Bob Rugurika. Ndamubaza none wifuza iki? Atoya ati je nicyo nifuza kugutuma unkorere ikintu mumfasha. Nama ndamubwira nti jewe ntabwo nashobora kugufasha kuko raba ndamwereka ikoto nari mfite amadeki mvuye mu gitaro carama amafaranga 500 kugira ngo ngura agafanta hama acarampuza n'uyu mugenzi Jamari acaravuga ati nicyo nshaka ko munkorera ni ukundonderera abasirikare boshobora kumfasha kugira ngo tunganye umutekano w'igihugu. Yemaze kubyumva naciye mbwira Jamari badokomba anegirije inoti byo kunegirija ntingo tumugende ko buhoro buhoro hanyuma twumva icagona hanyuma tumenye atuyiwe n'ibyafite tumenye ko n'umwati wari mu gihugu n'uko umwati wiwe yoba ari hanze. Niho mu nyuma yatubwira ati ndonderera Elema mumaze kwegeranya munyereke n'ahiri turabe. Nyine ndabwira Jamari urabona Jamari we hari makamba kuhamenyereye irondera amazina y'abantu atabaho hama uheze uyamuhe umwereke n'amabarabara bojako. Niko kondera amazina atabaho entre 25 na 30 hama cha turamubwira ati Eremi imwe ibyo biri kuri RN5 irya rumonge idubwi bururi iyi nayo ibyo bari Nyanzarake kuri Rukono hanyuma turatumushanga aho turamuhamagara uko tuvuganye umuvuganye nk'umukwezi kumwe haracamezi nk'ata turabandanya tumukurikirana uko misiyo yacu ifaye bwayishike hanyuma rero niho mu kwezi kwa gatanu amse mu kwa gatanu wa gatandatu niho twamuhamagara turamubwira sinone bya bintu wahavuye ubihagarika wahavuye uheba za proje zawe niho yacambwira atakubwira ati oya mwebwe nasanze muri bihemu nta kintu mumfasha tumushikako ahubwo mugomba kuntanga kuba bica birahagarara.
Umunyeshamakuru Bob Rugurika ariyamiriza ibivugwa n'abo basirikare ahavuga ko ari remintanya kuko ibyo bavuga bidahuye. Uwo mumenyeshamakuru avuga ko iryo remintanya ryerekana ko leta yandishimiye yataye umutwe kuko kenshi ibikora kubera iba yabuze inyishu ku bibazo abarundi bayiteze ko. Bob Rugurika aremeza adakekeranya yuko iryo remintanya rijanye n'iturigwa ry'amasoko riheruka mu ntumbero yo kujuragiza abarundi no gutesha agaciro amakuru yatanzwe cyo kimwe yatanzwe cyo kimwe ni radio RP yarongoye tumwumviritse.
Sinzi ko mwumva iryo bara aho abo basirikare umwe muri bo avuga yuko namurondeye ntamuzi nkarinda kumwidondora nkamubwira uwo ndi maze nkamubwira ngo nivyo nshaka kumusaba. Iryo kosa sinzi ko bumva ko nta muntu aciye ubwenge nabuke ashobora kurikora. Niyo bishitse ukarondera umuntu utazi kumbure abari nkuru murondera ko cyangwa icyo ushaka kumubwira nta mugambi mushobora gusangira n'umuntu umutazi nanjye. Ica kabiri avuga yuko ngo naho namurondeye ngo twavuganye ngo rimwe mu mezi atatu sinzi ko abantu bumva icyarico we wamaze gufatana umugambi n'umuntu wovugana rimwe mu mezi atatu n'umuntu kugira mugiriki hanyuma wenye narivugira ngo umugambi ngo nawuvuyemo ngo nawuhevye ngo muri Desembre muri Kigarama ngo 2025 no kuvuga haraheza mezi 9 none aba bapolisi n'ukuri muri bo harabuze umuntu yiyumvira n'ubwenge nabuke avuga ati none ko yabihevye haraheza mezi 9 uno musa aba bantu bafatiwe iki inyumba ya mezi 9 bafashwe bagize iki kubera ariko aravugwa ibi by'amasoko urumva ibi byose n'ibintu byo kumubaza aravuga kandi ngo naramurondeye ngo ndamubwira ngo ndamuhangwa amahera hanyuma ayo mahera ngo acayasangira n'uwo mugenzi wiwe ngo hanyuma ngo haheze igihe ngo nce ndabahuza n'uwo mugenzi wiwe. Aha sinzi ko mwumva ko ubutegetsi musanze busa n'ubwataye umutwe muri ibi bintu biri kubiraba sivyo. Icyabaye nuko abo bantu bivugira yuko bafashwe ngo igenekerezo ya 2025 myandagaro muri uku kwezi guheze urumva haraheze nk'inzwi imwe sivyo. Sinzi ko mubona iyo tariki neza na neza ihurirana na kijya gihe iradio RPA yasohoye itangazo imenyesha yuko hari abantu irikirarondera mu bantu bayaze nayo kwiturirwa ry'amasoko. Ni ukuvuga ko ubutegetsi bwaciye busha burajya mu bwoba nicyo bisigura urumva. Ikindi nacyo sinzi ko mubibona kugira berekana aba bantu byahuriranye n'ingendo leta nyene yari yateguye y'umushikiranganje wa mbere n'umushikiranganje w'ikigega aho bari ko bagendera amasoko bamaze iminsi baturira. Ni ukuvuga ko ni ibintu baba bapanze ingene bigenda bene ibi binyoma kugira leta ibigire. Nuko abari mu bihe bidasanzwe haba hari ibintu leta itinya haba hariho leta ibintu ishaka kunyegeza bindi igakibazanira ibindi bintu bitagira umutwe n'amaguru. Reka ndabahereke akarorero ibi bintu jewe ndazi neza babigize inyuma y'uku guturira amasoko barazi neza inzego z'iperereza zose iyo ziva zikagera no mu mugambwe eka n'abakunzi babo barababwiye bati ibi bintu mweruka gukora byo guturira amasoko amamangazini byashavuje abarundi ku rugero tutari tumenyereye. Ni ukuvuga ko leta irazi yuko itagiye kwerekana abakoze bijya bintu rero baca bagerageza kukwegeramo ibindi bintu.
Muti urama gutorera inyishu ibibazo bimaze imyaka irenga 10 cy'amasoko n'amazu y'ubudandaji adahengeshanya aho havugwa byinshi kubijanye n'iryo turigwa kabamwo n'ibihushane bishikirizwa n'abategetsi nta kindi biva ko atari uko atamatohoza yigeze akogwa kugira ukuri kumenyekane. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe rihurikiyemo abarundi ba mu gihugu cy'Ububiligi aho risaba ko abarundi bose boje hamwe bagatorera umuti icyo kibazo mu bumwe n'umwumvikano kuko cega abarundi bose kurikira Amerika meya arongoshira hamwe y'abarundi baba mu gihugu cy'Ubiriki
twarumvise ibihushane hagati y'umukuru w'igihugu n'icegera ciwe kubijanye n'inyandoruko y'umuriro wahitanye Galerie Parisien na Galerie Ndayizamba ubyumvise womengana ingaruka mbi nini kubijanye iby'amafinance kuko umukuru w'igihugu avuze ko haturiwe n'abagizi ba nabi aba ahagaritse ko afinance ziheza zigashumbusha ababuriye ibyabo ikizwe nuko atamatohoza yabaye bishobora kuba bivuye kukutamenya canke bivuye kugushaka gushikanayo abadandaza none koko gwiki kugira ngo ibintu abarundi bari ko baracamwo bihagarare no kubabwira ko ibibazo ari ivyabo n'inyishu izoba iy'abarundi intango yo gutora umuti kuri ibi bibazo izova ko abarundi bose babibona kumwe bakagira ubumwe ntangere bakabivugana ntibatwagwe n'ishavu n'utabyumva bakabimwumvisha bagatora umuti bakazoja hamwe hanyuma izoba intango y'uguhagurukira ikibazo neza mu mutekano
kizoheza gitora umuti biciye mu bumwe biciye mu bwumvikane biciye mu kubona ko ibiriko biraba bitari byo bifata bose mbere nabo batwara igihugu barakeneye kazoza keza k'igihugu kabiri naco gituma nabo nyene kuri ayo majambo bavuga kuri ibyo byo guhagarika abasore bafise ibigwanisho babiforeye bene wabo yuko bobwira abo bantu bagasubiza inkota mu gubati yuko abo bategetsi bukura ibigwanisho mu bavukana mu bonse rimwe mu bazeye kazoza kamwe ku bana babo
inzamba
mugisata kijanye n'indero naho myidogo n'imyinshi mu bavyeyi batari bake bo muri komine Nyanza ari mu ntara ya Burunga bavuga ko batorohewe na gato mu kurondera ibikoresho by'ishure cy'abana babo bariko baritegura gusubira ku ishure bidoga bavuga ko ibiciro by'ibyo bikoresho byaduze cyane kandi nabo bugarijwe no bukene inkuru ya mugenzi wacu Jean Georges Kibogora
abavyeyi bo muri komine ya Nyanza bavuga ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo baronke ibikoresho by'ishuri by'abana babo ariko igihombo nticoroshe na gato kuko ibiciro by'ibyo bikoresho by'ishuri byaduze cyane bidoga bavuga ko ibyo biciro byaduze mu gihe mu miryango yabo yoyo ubukene bwagumye bwiyongera bigatuma bibagora
ibikoresho ishure forme zarabyinshi amakaye yaratutse hanyuma ubukene nabwo burabica bigacika nta mafaranga ariho mu bantu batuntu umuntu agite kwarashore ose twaratayireye tukakorana tukagerera tukaca tuhangayika ku munota wa nyuma birakoye kucitora ntiyatike na twa tundi tundi twaca dukenerwa ku mwana bye mu ndaro njye nazo byegeranya twasaba rero ko
abavyeyi babona ko ibiciro vy'ibikoresho vy'ishuri ku isoko vyoduzwa hakurikijwe ingene ubuzima bw'abanyagihugu bumenya ko umwaka w'ishuri 2026 ushira uw'2027 uzotangura ku wa 14 z'uku kwezi turimwo kwa Nyakanga
makuna ya jane impunzi zo mu ikambi ya Musasa iri muri komine Kiremba mu ntara ya Butanyerera zirarajwe ishinga n'ibibazo zihura nabyo cyane cyane mu mwaka w'amashuri ugiye gutangura ababyeyi bavuga ko bibagora kuronsa abana babo ibikoresho by'ishure mu gihe basanzwe bugarijwe n'ibibazo by'ubuzima busanzwe nkuko ronswa ibifungurwa basaba ababijejwe kubafasha tora umuti ibyo bibazo n'inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Gahungu
nkuko isoko cyacu muri iyo kambi ibitwiganira ababyeyi baho babuze abacira nayo bamira muri iki gihe amashuri agiye gutangura bavuga ko basanzwe bugarijwe n'ibibazo by'imibereho ya minsi yose hejuru yabyo hakiyongera ko no kurondera amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishuri.
Amwe ikambi turafite amaganya menshi cyane ubu ko umwaka w'amashuri ugiye gutangura. Ikibazo dufise ubu ni uko tutabona ingene tuzoronsa abana bacu ibikoresho by'ishuri nk'amakaye, amakaramu n'ibindi bikoresho bikenewe. Ubuzima buragoye cyane, hari imiryango dusanzwe tugogwa no kuronka ibyo kurya bikwiye ku munsi. Ibyo rero ubwe Dawe utegereza guhitamo hagati yo gufungura by'umuryango cyane kugura ibikoresho by'ishuri by'abana ntibiba byoroshye na gato. Dushaka ko abana bacu baja kwiga ariko uburyo ntabwo dufite. Ikindi kidutera ubwoba ni ikibazo cy'abigisha bagenda. Mu mwaka uheze habaye ikibazo cy'abigisha bavuye mu kazi kubera umushahara muto, bica bituma abana bamara iminsi batize. Rero dufite impungenge ko ibyo byasubira kuba muri uyu mwaka kuko umwana amaze kumara iminsi myinshi atiga haba n'ikibazo mu nyigisho aba yarahawe.
Abo babyeyi basaba ko bahabwa ubufasha mu bijyanye n'ibikoresho by'ishuri kugira abana babo bashobore gutanga umwaka w'ishuri neza nk'abandi banyeshuri. Bagasaba kandi ko abigisha baronswa uburyo bukwiye kugira ntibasubire gutakazi hagati mu mwaka.
Urakoze Pierre Gahungu ino ngacyo dusozera no makuru nk'abashimiye mwebwe muri sitema nteze yombi ngashimira n'abagenzi anje umwese w'ikiciwe bamfashe kubaturukaniriza mubwire ama mubahwe mwanyu no byanyu na gahwana.